ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaramutse nshuti namwe bagenzi turi kumwe muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateranije ibiganiro byo muri kino gitondo ikaze mu biganiro byacu.
Cyadutumye dutunganya kino gisabisho ni kugira ngo twibuke abacu ariko arapfire Burundi kandi twongere tuvuge ngo ko bitosubira kuko byiyamiriza duma kugira ngo ntibibandane.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu Rwanda asigura impamvu bateguye umunsi wo kwibuka no gusengera abahitanywe n'ibibazo biri mu Burundi. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye ibiganiro hagati y'Abarundi mu Buganda kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Thomas?
Oriane, ndakushimiye cyane kandi ndakuramukije. Inshuti zacu rero namwe ndabaramukije cyane. Amakuru rero yo hirya no hino nk'uko Oriane amaze kubibabwira tuyahere muri Nigeria. Abarwanyi ba Boko Haram baraye bagabye ibitero bikomeye mu mijyi ya Maiduguri na Madagari mu majyaruguru y'igihugu, bahitana abantu barenga 50, bakomeretsa abantu n'abandi barenga 100 muri Maiduguri. Igitero cya mbere kibasiye umusigiti aba Boko Haram bakoresheje imbunda na grenade. Mu gitero cya kabiri aba Boko Haram biturikije n'ibimodoka bitezemo ibisasu. Naho mu mujyi wa Madagari muri kilometero 150 uvuye Maiduguri, abagore babiri b'ibyihebe biturikije n'ibisasu bari bambariyeho mu isoko rwagati. Nyamara rero mu cyumweru gishize Perezida Muhammadu Buhari yari yatangaje ko bamaze gutsinda Boko Haram. Ibihugu by'Uburayi bifite impungenge nyinshi cyane za Leta Islamike muri Libya ziratangaza ko muri aya mezi atandatu ashize uyu mutwe w'iterabwoba wagwije umubare w'abarwanyi ubu barenga 5,000 muri Libya. Rero aya makuru aturuka hanini ku bantu 5 batawe muri yombi n'umutwe urwanya Leta Islamike muri Libya wiyita umutwe w'ingabo zo gukumira umwanzi. Mu mashusho ya video uwo mutwe washyize ku mbuga mpuzambaga, abo bantu bavuga ko bo ubwabo bamaze igihe barwana mu murwa mukuru wa Libya, Tripoli. Mu bitero bavuga ko bagizemo uruhare harimo ibyibasiye ambasade za Misiri, Emirat Arabi Uni, Algeria n'umuryango w'abibumbye. Bavuga ko mu barwanyi ba Leta Islamique bari muri Libya muri iki gihe bamwe baturuka mu bihugu bya Libya, Tunisia, Ubwongereza, Espagne n'Uburusiya. Muri Iraq, ingabo z'igihugu zirukanye burundu Leta Islamique mu mujyi ukomeye wa Ramadi mu gihugu rwagati nko muri kilometero 110 uvuye mu murwa mukuru Baghdad. Mu byishimo byinshi n'imbyino byakurikiwe na karasisi, ejo rero abasirikare ba leta ya Iraq bongeye kuzamura ibendera ry'igihugu ku cyicaro gikuru cy'intara aho rero mu mujyi wa Ramadi. Ramadi yari mu maboko ya Boko Haram. Ramadi murambabarira yari mu maboko ya Leta Islamique kuva mu kwezi kwa gatanu gushize. Iyi nsinzi niyo ya mbere ikomeye y'ingabo za leta ya Iraq kuri Leta Islamique. Rero uwo mutwe w'iterabwoba urwanira muri Iraq no muri Siriya. Aho ngaho muri Iraq, Leta Islamique imaze umwaka n'igice yarigaruriye kimwe cya gatatu cy'igihugu cyose. Minisitiri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi yahise afata ijambo kuri televiziyo y'igihugu abasirikare rero bakimara kuzamura ibendera ku ngoro ya leta mu mujyi wa Ramadi. Noneho abwira abanyagihugu ko umwaka w'2016 uzarangira birukanye burundu Leta Islamique ku butaka bwa Iraq. Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Maison Blanche, mu itangazo yashyize ahagaragara yashimye cyane ingabo za Iraq kandi yongera kwizeza abanya-Iraq ko Washington izakomeza gukubita ingabo mu bitugu abasirikare babo kugira ngo birukane neza Leta Islamique ku butaka bwabo. kandi koko mu mirwano yo kwigarurira Ramadi ingabo za Iraq zari zifite inkunga ikomeye y'urugaga rw'ibihugu ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'Ubufaransa François Hollande yahamagaye ministri w'intebe wa Iraq kuri telefoni maze aramushima ati insinzi mu mujyi wa Ramadi iratanga icyizere cy'uko Leta ya Iraq irimo igarura ububasha bwayo bwose mu gihugu hose. Ubufaransa nabwo buri mu rugaga rw'ibihugu birwanya Etat Islamique y'urugaga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iran yatangiye intambwe ikomeye mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yo guhagarika gahunda yayo ya nucléaire, biratangazwa na ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry mu itangazo yaraye ashyize ahagaragara. Yatanze urugero rw'uko ubwato bwikoreye toni 11 n'ibiro 300 bya uranium iyunguruye ku rugero ruto bwahagurutse muri Iran ejo rero kuwa mbere bugana mu Burusiya. Mu masezerano yagiranye n'ibihugu bitandukanye, Uburusiya rero nibwo bugomba kuyungurura uranium ya Iran. Ndabashimiye, turasubira.
Urakoze Thomas ku makuru uhejeje kudushikiriza. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusoze ibiganiro byo muri kino gitondo. Nshuti namwe mwese muduteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 I Kigali. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook no kuri Twitter turi kuri VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com. Amakuru yo mu biyaga binini, Kampala ku mugwa mukuru w'igihugu cy'Uganda haratanguye kuri uno wa mbere ibiganiro bihuza Abarundi. Umukuru w'igihugu cy'Uganda yasabye impande ziri mu biganiro kutazana inzitizi kugira Burundi bwogorore. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ari Kampala yakurikiranye ivyo biganiro vyabaye ejo.
Mu ijambo ryiwe, umukuru w'igihugu cy'Uganda yabwiye abari aho ko yifuza ko impande zatumiwe mu biganiro zo kwirinda impari zidacika zifatiye ku bintu bito bito zitoshirwa imbere, ko ahubwo Abarundi boshira imbere inyungu z'igihugu. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu arenyamitwe ari nawe yaje arongoye intumwa za Leta y'u Burundi yashikirije ko kubona ibiganiro bitanguye ari intambwe ikomeye ku Burundi. Kubwiwe Leta y'u Burundi yifuza kuganira nabo byumvikanye n'umuhuza, kuko hari abo bateme mbaha utumire abaserukiye Leta bagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi ko aribo bateye umutekano muke mu gihugu. Nabanyangoma ku rutonde rw'abahawe amajambo byavugwa ko aserukira batavuga rumwe na Leta bahurikiye mu runani Senarede ruhanira gusubiza agateka amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro, yavuze ko mu vyo basaba harimo gushinga Leta y'imfata kibanza mu Burundi hagategurwa amatora yemewe na bose mu baje bavuye i Bujumbura. Bavuga ko batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi. Ntibashimye ingenero n'abanyangoma yahawe ijambo nk'userukira batavuga rumwe na Leta kandi badahurukiye bose muri Senarede. Abo nabo ni Jacques Bigirimana arongoye umugambi FNL na Gaton Rwasa arongoye runani Amizero y'Abarundi. Bamwe mu baserukiye umugambi uri ku butegetsi aribo Victor Burikukiye icegera cha kabiri cy'umukuru w'umugambi CNDD-FDD na Daniel Gerard Ndabirabe avugira uwo mugambi bashikirije ko bataruta baje mu biganiro birimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza, ariko agatorwa Saterakamo abuja muri ivyo biganiro korosha mu mitwe kugira Burundi buve mu ndyane zidahera. Abakenyezi bahurikiye mu runani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano nabo nyene bashima ko ivyo biganiro vyuguruwe nyezina. Marie Louise Baricako abarongoye avuga ko bafite icizere ko biteye bitebuka amahoro azoboneka. Gilbert Bekonjangwa arongoye ishirahamwe Onelope rikurikirana hafi amatora mu Burundi avuga ko kubona ibiganiro vyatanguye ari vyiza, agasaba ko ibiro vy'umuhuza vyobanza gukura mu nzira impari zishingiye ku ikurikiranwa ry'abagerizwa ivyaha. Yoweri Kaguta Museveni imbere y'uko asozera ijambo ryiwe yateye akamo nyabu na Barundi ngo bakumbure bayaga ivyabo, acaboneraho n'akaryo ko kubamenyesha ko ibiganiro bizobandaniriza Iarusha muri Tanzania kwigenekereza rya gatandatu ukwezi kwa mbere guca gutangura biyobowe n'umukuru w'ico gihugu iyugurugwa y'ivyo biganiro cyari gitabwe n'abaserukira ibihugu by'ububirigi leta z'umwe za Amerika umujyango w'ibihugu bya Buraya na Afrika abahoze bayoboye igihugu cy'u Burundi abaserukira amashengero abaserukira leta abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaserukira amashira hamwe yigenga ikampara mu Buganda Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Tikivuga kuri ibyo biganiro biriko bibera I Kampala mugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye na Alain Emenya Mitwe yo mushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amahanga akaba ari nawe ayoboye intumwa za leta y'u Burundi muri ibyo biganiro amubwira uko uruhande rwa leta rwakiriye intango y'ivyo biganiro.
Bwe twagiye nuwe n'ukuru y'ubusha Uganda ari we bahaye umurimo kufasha mu biganiro bazwe yatamwe bwana mu kwezi kwindwi amarero twe twagiye twamubwira ngene tubona ibintu ni mu mbero y'abamubwa mu banyepolitiki b'u Burundi bakunda iby'abagabura nyama hamwe n'ibyo bashaka gufata ubutegetsi bishyiye bishyiye mu ngufu twatambagize icyumviro cyacu hari abashatse gufata umunsi uno munsi nko kumenga ubutegetsi babushyikiriye nkuko bamye bashaka gushyikira ubutegetsi bishyiye uranye bakavuga ibintu bitaranye navyo nyene bagashaka gupfa kubakitira yuko basirukira imigambwe yose itari muri leta je navyo twarose kaje kubwira abakozi bakorana na n'umufasha n'ubufasha mu buryo bwanjye yuko atari kubiri kuko humu singa naye gwa sashanke abantu mu mugambwe itona bari mu nzego z'igihugu basirukirwa n'uri wese babafite umuntu abasirikira abakwiye
hari umurwi CDRD watumiwe eka ukabashikije ijambo hanyuma tukatuzi ko na leta y'u Burundi yari yavuze ko hariho bamwe mu batetsi b'uyu murwi bagirizwa ivyaha haba uruhara bagize muri kudeta canke imigumuko yabaye yo kuyamiriza kirimo cha gatatu abo bantu mubonye bari mu biganiro mwavyakiriye gute ku ruhande rwa leta
natwe twerekanye yuko twasubiye turabivuga no mu nama naho twaduhawe ijambo yuko ivyo bintu bitagororotse ko bitajanye n'ingendo mu bintu bijanye n'ibiganiro kw'abantu ari abantu abo baza abantu bahubwo bakwiye gushikizwa ubutungane kandi ko badashoboye kugifuza bavuga yuko baserukira ibigambo cyo kiyo uwo mugusore ntitwemera ariko baje baserukira imigambwe yanditswe izwi n'amategeko so yose ko batahorana zotera mugabo igiteye amakenga cyane nukungene abajejwe uwo mugwi ugufasha mu biganiro babahaye ikibanza kisumba icyo bafite icyo bafite dore nk'umuntu akavuga ko abwira imigambwe iruke mu cyo kibi data agashaka kuvugira rwasa agashaka kuvugira na ipona biri mu nzego nka umva onyo bifite intumbero imeze gute ndavuga yuko uyuko abagize abateguje ibiganiro babiteguye nkumbure mu nzira itaruranye itariyo kuko ndabivuga bisubiramo abantu ngo basa ntabwo bafise ngo kuvugira imyambwe atari gwabo kandi ibise abayitwara abayirongoye baraho barasabye neza bakari bibi
mu gihe byo bandanya mu biganiro bizokwirikira yarusha ingingo leta y'u Burundi yofataniye
nibizo bandanya gucyo oyi ndabikumenyesheje icyo tugiye gukora tubivugana n'abo bahuza nyine tubabwiye yuko isi bakoze uno munsi atari byo ko bidakogwa tureke twebwe gusa leta n'abaserukiye imigambwe itaronse uburyo bwo kuvuga n'indi migwi itashoboye kuza kandi yari ifite uburenganzira bwo kuza bazandika bavuge yuko ibyo bakoze ari ibintu bidakogwa iyo bari kuvuga gushyikiriza nuko hari umugwi w'abafasoni tutazi abaribo bafashe ijambo babakubasirukira abafasoni b'abarundi abarundikazi uwo mugwi ntawo tuzi hariho imigwi iminini iserukira abafasoni imigwi myinshi isekura faso I Burundi n'ahandi ikigeze ironka ubutumwa sigurane neza yuko gutegura integuro y'ikintu itagenze nk'uko umudere kubyifuza
ibiganiro amatwi adusumira abahuza bavuga ko bizosubira yarusha itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere iyo tariki basa musana batayumvikanye ko leta y'u Burundi ivuga ko iki
bene n'ubundi ho bashinga ivyo biganiro cyangwa batavuganye nabo byega rero tufata tuti bakwikwibira kumenya yuko hariho abo abegwa n'ivyo bibazo byose baba bashaka gutunganya bakabarondeza ubu rero twebwe icyo tuzi ni uko iyo tariki iyo sango n'aho hantu tutavyo tu neza yuko mu ingene ibiganiro bitunganywa haba n'ahandi ibyo ari byose babwizwa kuja inama nabo
ala nyamitwe umushikanje Burundi ajejwe imigendanire no gufasha hanyuma makungu murakoze cyane gose ku kanya muduhaye
ndashimiye makuzi
tuje mu Rwanda naho kuri no wa mbere ku mugoroba bamwe mu Barundi baba I Kigali barahuye kuri Paroisse Regina Pacis kugira basabira baguye mu ngorane u Burundi burimwo wongere basabire n'igihugu cyabo guharirana ikigongwe niyo majambo yaguma agaruka inkuru ya Désiré Hatungimana
aho ni kuri Paroisse Regina Pacis ikimironko mu gisagara cha Kigali aho barundi sinzi bahunza Burundi uba mu muji wa Kigali bari baje mu gisabisho cyo gusabira barundi bahitanye n'ubwimo rumaze iminsi mu gihugu cyabo narije benshi muri bo batakironka kariyo gushingura abo miryango yabo abatongana ico gisabisho baremeza atagukeka ko igisabisho gishobora gufasha u Burundi gukira
kandi tumye dutunganya kino gisabisho ni kugira ngo twibuke abacu ariko arafiri Burundi kandi twongere tuvuge ngo ko bitosubira kuko byiyamiriza duma kugira ngo ntibibandane
urizera ku gisabisho gihagije kugira ibiriko biraba mu Burundi bihagarara
ibyo tubona ibiriko biraba mu Burundi nta kindi kintu twakora turi impunzi atari gusenga no kwizera
mu gisabisho ciwe padiri mukuru w'iyo paruwase yasabiye abo bose baguye mu mabi ari mu Burundi anasabira abarongoye Burundi kugira abiteho abo barongoye
kugira ngo dusabire abarundi bose batabarutse abarundi bose bahitanywe n'imvururu n'umutekano muke n'urukundo ruke tubatura Imana abo bose bacu tuzi ndetse n'abo tutazi bahitanywe n'ibyo byose twongere tubatura Imana kandi tuboneraho n'umwanya wo gutura igihugu cyacu nyagasani kugira ngo akigenderere abayoborwa ariko cyane cyane abayobora bahitemo ikiza bahitemo kubanisha abantu aho guhitamo kubarwanisha kubateranya kubashora mu ntambara n'umutekano mukeye
mu gisabisho rusange bose basaba Imana kubafasha guhinduka
turagusavye uduhe umutima utanga ikigongwe kuri bene wacu baduhekuye natwe ubwacu turisabira ikigongwe kubitwagira imbere yawe
icyo gisabisho nticitabwe n'abakatolika gusa kuko n'abayisilamu bari bashitse bakaba bamenyesha ko korwani basaba kwama bafatanye mu nda nabo bose bari mu byago
twebwe nk'abaserukira abayisilamu kwemeye guhagarara dufatikanye n'abarundi bagenzi bacu kugira ngo dufatane mu nda nuko igitabo c'Imana gitagatifu Qur'ani kibisigura majambo make kivuga kiti wa atasimu bihabirillahi jami'a wala tafarraku ati nimufatane mu nda mwese ari mu bikogwa by'ubuntu ari mu bikogwa by'Imana kuko mwese mukomoka kuri Adam
inyuka y'imisa irangiye abari bayitavye bambaye impunzu zirabura bitwaje n'amabuji baciye bagira urugendo bahurira hanze bace baracinya kadiho bikaba byabonetse ko benshi muri bo bari bakumburanye I Kigali Désiré Hatungimana ijwi rya Amerika
Alo, alo.
Alo.
Hey, hey, ibindi byaho hanze na nkumwa yenda kwakira.
Alo, urumva rero mugenzi. Ujya munsi warahombye n'ukuri. Bashya. Twakubise icupa turaribabaza emwe bimwe by'akambaro kibara. Ahubwo rero shaka umugoroba uraza tuzibabe. Hariho n'idiri nashaka kukubwira. Turabe ko twoyifashanya. Emwe urumva umuntu ashaka ko mwo muhijya soko basha ngo yosorora ntuze wisha emwe nkakabwa tiri koko ntiwokaburamwo
omera aho umba no ndagukora ibindi bihagije
Oya.
Naura mutimbako.
Eh.
Wauye njuti yae.
Ego.
Naho kumugoroba rero.
Aya sawa. Ngiyasimbire ku mashure gutora abana. Habe subira inyuma. Sinababwiye ko uyu munsi atamuntu naki.
Nta mukahoho. Nawe no uri kurayibyo. Aho nta so.
Mbe ni wowe ganya kuwa Directeur General. Uramba bari yasere namenye ko ari wewe. Ko mutari mwatubwiye ko mutugende.
Eh? Kumbuka yo gitsure cyane.
Chef urabona.
Mbega abantu batonze umurongo ah imbere y'ibiro byawe. Ubaza ko atakindi bagira bakora.
Kuri sinzi. Na byari ibintu by'akazi mumbabarire n'uko
igihe cyo kwihangamira abakozi bica akazi nk'uku kwawe cyarahetse
oya chef mugabo
nibaza ko igihugu cyotera imbere gute mugihe n'abatonda ku kazi bakora ku gituye cyo bakore nibagiye kwiterambere iva kuri mwebwe bigaheza rikabagarukako
ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze ubumwe za Amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu.
Nyuma yaho leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo gufunga ibigo by'imfuvyi bamwe mu bana bagatangura gusubizwa mu miryango, ubu mu gisagara cya Kigali haragenda havuka ibindi bigo birera abana ku murango gusa. Ibyo bigo bizwi ku izina ry'ibigo mboneza mukurire, bifasha ababyeyi kurera abo bana igihe baba bagiye mu bikorwa byabo cyangwa kurondera ubuzima mu gisagara cya Kigali. Eric Bagirubusa yagendeye kimwe muri ibyo bigo, Hope and Homes for Children, mu karere ka Kicukiro. Tumutega amatwi.
Habanje ibigo by'imfubyi birera abana batandukanye hirya no hino mu mpande z'igihugu, barimo babuza ababyeyi n'abandi bagiye bahura n'ihohoterwa ritandukanye, nk'aba bagore babyara ku mpamvu runaka bakabasiga ku mihanda bikarangira bisanze mu bigo nk'ibyo. N'ibigo ubutegetsi bw'u Rwanda bwatangiye gufunga kubera politiki yo kurerera mu miryango, busobanura ko umwana uri mu bigo nk'ibyo babura uburere bwo mu muryango. Nyuma y'ibyo bigo by'imfubyi, ubu haragenda haduka ibindi bigo bishya bireberwa mu yindi ndorerwamo. Birafata abana bikabarera igice cy'umunsi ba nyina b'abakene cyane mu mujyi wa Kigali, bakajya gushaka amaramuko byagera mu masaha yagenywe bakaza gucyura abana babo. N'ibigo ubuyobozi bwahaye inyito y'ibigo mbonezamikurire, umwana ugeze muri ibi bigo bamurera ku buntu. N'ubwitange nyine, Bwana Vedaste Uwimana ni umukozi ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu kagari ka Karugira mu murenge wa Kigali, mu karere ka Kicukiro. Ari ku isonga mu bagize igitekerezo cyo gusaba ku kigo Hope and Homes for Children cyabaho. Yatubwiye impamvu.
Aka gace karimo ababyeyi benshi batishoboye, usanga kugira ngo bajye guhaha barasigaga bakingiranye abana. Hari case twagize 2011, umwana umwahira mu nzu kuko nyina yari yamufungiranye agiye guhaha. Ni ibintu byababaje abantu cyane. Tuza gusanga rero hari ahantu umubyeyi aza agasiga umwana ku buntu, cyane cyane ko nta bushobozi baba bafite, akajya guhaha ahazi akatahana umwana we. Dusanga ibintu byafasha ku buryo abana byabarinda ihohoterwa. Ibigo by'imfubyi usanga umwana ata ireme ry'umuryango, kuko usanga barerwa muri rusange, niba bakurya ni ku murongo, ariko uyu munsi umwana araza akirwa ahangaha yataha agataha iwabo mu muryango, akagira na ya mico y'umuryango akuriramo, umwana akagira n'inkomoko izwi na identification.
Iyi ni gahunda ababyeyi bo mu miryango ikennye mu mujyi wa Kigali bavuga ko itanga umusaruro bidasubirwaho. Uyacururiza ku gataro, ubucuruzi butemewe kandi bigoye kubuhagarika mu mujyi wa Kigali kuko hari umubare utari muto bubeshejeho.
Ngende mu Nyagataro nasigaga abana banjye mu rugo bagasigara bandagaye, ariko mbazana hano nkabasha kujya gushakisha seta nkaza nkabacyura bakabasha kuryama neza, nanjye ubu ngubu byaramfashije cyane, nane ndishimye.
Mu Nyagataro ufite umwana mu mugongo bimera bite mu mujyi wa Kigali?
Biratuvuna cyane, ya polisi twirukankanye umwana ashobora kujishuka akavunika, natwe ibyo twikoreye bikameneka.
Abana kuva ku myaka 3 kugera kuri 5 birirwa mu kigo, bafite ababareberera babaganiriza babakinisha n'utundi dukino duto duto tw'abana. Ku rundi ruhande, ababyeyi bafite abana babo muri ibi bigo basanga ibi bidahagije, kandi ikibazo cy'amikoro gikomeje kubabera ikibuza. Ababyeyi bakeneye ko abana babo bavuye mu bigo mbonezamikurire ku myaka 6 y'amavuko bajya mu mashuri asanzwe bakiga.
Ibintu nibirebire, ntago ibintu byoroshye pe. Ani ibibazo bikomeye, ariko umuntu agenda yihanganira ubuzima, ukagenda wihangana bugacya bukongera bugacya. Nko kubona umwana w'imyaka 5 ageze aho ataramenya no kubara kugeza ku 10 mu Cyongereza, biba bibabaje. Kandi ufite imyaka iniga mu yindi gradient hari icyo azi. Tukumva baramutse babigishije bakabahuka n'iforume umwana akagira aho yiga byadufasha.
Ibibazo nk'icyo ubuyobozi buvuga ko kwikubitiro biba bitihutirwa, ahubwo ko ikibanza bari ukwita ku mibereho y'abana bamwe muri bo baba barazonzwe n'imirimo. imirire mibi. Madame Florence Uwera ni umuyobozi w'akarere ka Kicukiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage.
Icyo twebwe twihutirano kubanza kubafasha guhindura imibereho yabo kugira ngo tubafashe kugira ubuzima bwiza no guhindura imyumvire kugira ngo noneho nyuma imibereho yabo imaze kuba myiza batangire ibyo kwiga bisanzwe ariko nibura hari aho bageze mu gufasha ubuzima bwabo buba butameze neza kubera ubuzima bari babayemo.
Abana batambuka muri ibi bigo babwiye Ijwi ry'Amerika ko hari byinshi bungukiramo.
Kirazira kwiba, kirazira no kwiba inkweto za baguhaye, kirazira no gukubita abandi bana ntacyo bakugize, kirazira no kwiyenza.
Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo urabigenda naho ugiye hose? Ntabwo ubikora?
Ntabwo mbikora. Bashiki bacu turabonanye, twabakumbuye kuva kera, none uyu munsi turabonanye, Imana ishimwe turabonanye.
Bashiki bacu turabonanye, twabakumbuye kuva kera.
Kuva iyi gahunda yatangira mu karere ka Kicukiro mu 2012, abana basaga 200 bamaze gutambuka mu bigo by'imbonezamikurire. Kandi ubuyobozi bw'ako karere burashimangira nta shiti ko bufite gahunda yo kubyagura mu karere kose. Ni gahunda ariko yumvikana nk'igifite byinshi byo kuyikoraho, birimo no kongerera ubushobozi ibi bigo bikabasha gutanga amasomo ku bana. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, reka mugenzi wacu Thomas Kamirindi atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Thomas?
Oriana, ndagushimiye. Muri Nigeria, abarwanyi ba Boko Haram baraye bagabye ibitero bikomeye mu mijyi ya Maiduguri na Madagali mu majyaruguru y'igihugu, bahitana abantu barenga 50, bakomeretsa n'abandi barenga 100, bakoresheje imbunda, grenade, abiyahuzi bambariye ku bisasu n'ibimodoka bitezemo ibisasu. Nyamara mu cyumweru gishize, Perezida Muhammadu Buhari yari yatangaje ko bamaze gutsinda Boko Haram. Ibihugu by'Uburayi bifite impungenge nyinshi cyane za Leta Islamike muri Libya, ziratangaza ko muri aya mezi atandatu ashize uyu mutwe wagwije umubare w'abarwanyi ba Leta Islamike, rero ubu barenga 5,000 muri Libya. Mu barwanyi ba Leta Islamike bari muri icyo gihugu cya Libya, bamwe baturuka mu bihugu by'Uburayi nk'Ubwongereza, Espagne n'Uburusiya. Muri Iraq, ingabo z'igihugu zirukanye burundu Etat Islamique mu mujyi ukomeye wa Ramadi mu gihugu rwagati. Ramadi yari mu maboko ya Etat Islamique kuva mu kwezi kwa gatanu gushize. Iyi nsinzi niyo ya mbere ikomeye y'ingabo za leta ya Iraq kuri Etat Islamique, imaze umwaka n'igice yarigaruriye kimwe cya gatatu cya Iraq cyose. Ministri w'intebe wa Iraq, Haider al-Abadi, yahise afata ijambo kuri televiziyo ejo, abwira abaturage be ko umwaka w'2016 uzarangira birukanye burundu Etat Islamique ku butaka bwa Iraq. Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Maison Blanche, mu itangazo yashyize ahagaragara, yashimye cyane ingabo za Iraq kandi yongera kwizeza Abanya-Iraq ko Washington izakomeza gukubita ingabo mu bitugu kugera igihe Etat Islamique itsinzwe. Ndabashimiye, turongera mu isaha.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Karala Rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Thomas Kamirindi. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mwumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.